andanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no mu isi ya 18 muri kumena Jordan inahazwe ndongoye ibigano n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Ubuserukizi bwa Amerika I Nairobi muri Kenya bugabisha yuko ashobora kuba ikindi gitero.
Kwa mfano, uyu gaidi ambaye aliuawa anaitwa Bichombe, alienda pale kijijini.
Nuko rero inyuma yahubwo bushikiranganje bugabishirije no misi yahera umuvigizi wa leta ya Kenya yari yasabye yuko umwe wese yomenya umubanyi we kugira ngo umunye Kenya wese ashobore kwirinda igitero. Uwo yari Eric Kiratie no umuvugizi wa leta ya Kenya. Muza kumva mu makuru tubafitiye mukanya muri hafi ya maradio yanyu. Tuza kandi no kubabwira kuvyerekeye ihimbazwa ry'umunsi w'ubumwe uhimbaje ku inshuro ya 28 mu gihugu cy'u Burundi. Akimbere kuja ku Denis de izonguru nce ku masonga n'izindi ndafitiye ntaheze kwabwiye ndabwire muri make kwihugu bikomeye bigize umuryango umwe bwa buraya kuri no wa Mungu ku ejo kwa Mungu kwa munsi wa Mungu vyavuze ko bishigikiye umunye politike atabwa rumwe na leta ya Venezuela akomeje kuvuga ko ari we president w'ifata kibanza ivyo bihugu bifashije byavuze ivyo mu gihe ibindi bihugu vya dutura birimo leta z'umwe za Amerika bibandanya kuremera president Nicolas Maduro ngo atange imihoho kandi areke igihugu gitunganya amatora y'umukuru w'igihugu mushasha. Maduro wewe arabandanya kwiyamiriza bamusaba gutanga imihoho akaba arega leta z'umwe za Amerika ko ziriko zitegura gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Vyongeye yamirije ifashanyo ifungurwa yihutirwa leta ya Amerika yashaka kurungika mu gihugu ciwe. Ibihugu vyo mu ishami rya Buraya vyashigikiye umunye politike Guaido ariko agwanira ubutegetsi na Maduro ni Espagne, Ubudagi, Ufaransa hamwe n'Ubwongereza. Ishami mpuzamakungu ONU n'umuryango umwe bwa Afrika bitangaza ko leta ya Centrafrica n'imigwi 14 irwanya ubutegetsi bw'ico gihugu vyashitse ku masezerano y'amahoro. Ayo masezerano y'amahoro abonetse nyuma y'ibiganiro impande zombi zagiranye amasomo yandi bigamije gutorera umuti ngo anifatiye ku madini no ku bwoko yatangwe mu 2013 kuva iyo ntambara yaduka. Abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi barishwe abandi bata izabo. Bimwe mu biri muri ayo masezerano azoshigwaho igikumu kwa gatatu ejo aho bukera nishigwaho rya leta irimo bose kandi izobwirizwa kwa yumvikanywe n'impande zose nk'uko ayo masezerano abitomora. Radio ya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukemva muri mu Rwanda ku FM 104.3 mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 ku mugwa ni kuri metero 19 na 22 turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com na Facebook vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Kunshuro ya 28 barundi bahimbaje umunsi mukuru w'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi. Birori nyamukuru vyabire mu gisagara ca Gitega gerutse kuba umurwa mukuru wa politike vyitabiriwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Turi kumwe na mugenzi wacu ku murongo wa telefone Fidèle Antoine Nsabimana ariko arabikurikirana amahoro ngaho Fidèle Igitega.
Amahoro neza cyane.
Uretse Perezida Pierre Nkurunziza abandi bitabiriye ivyo biro nibanze?
Uretse Perezida Nkurunziza hariho abandi baje bamwicegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, abashinga amateka batandukanye, abayobozi bishyikira batandukanye bo mu biro by'umukuru w'igihugu, intumwa z'ibanki ya Afurika y'iterambere BAD nazo zabonetse muri ibyo birori. Eka twabonye n'iyindi miduga itandukanye iri ku imparati y'abaserukira ibihugu byabo ariko tutashoboye kumenya neza abari bo bari baje kwifatanya n'abandi barundi muri ibyo birori.
Nkuru nziza, ibi nikuru bikuru yagarutse mu ijambo ryiwe yavuze n'ivya?
ibintu bikuru bikuru yagarutse ko nibiri mu kivugo cuno mwaka ico naco cyaba kigira giti tugaragaze ubumwe tubugendere muri byose na hose kandi tubukamishe ibikorwa vyiterambere. Amajambo menshi yavuze rero yazungurutse kuri ico kivugo, aho yavuze yuko abarundi bahorana ubumwe kuva ku ntwaro ya cami ariko mu nyuma bakaza gucanishwamo n'abakoroni. Yavuze ko ari basesanguye ze ndetse akadomako n'urutoki igihugu c'Ububiligi ko ari co nkomoko yisambuka y'ubumwe
bw'abarundi. Urakoze cane gose. Turaza kugaruka kuri iyo nkuru mu buryo burambuye makuru yo hanyuma. Nari naciye ku masonga nkitangura nyuma y'indwi zitatu habaye igitero c'abihevye cahitanye abantu 21 ku murwa mukuru wa Kenya Nairobi, harimo umunyamerika umwe. Ambasade ya Amerika muri ico gihugu yasohoye itangazo isaba abantu kuba amaso, imenyesha ko hashobora kuba ibindi bitero muri ino misi. Muri iryo tangazo ubuserukizi bwa Amerika bwemeza ko ibitero vy'abihevye bishobora gukorwa hari inyungu z'ibihugu bimwe bimwe harimo na Amerika. Mugenzi wacu Nairobi Jurikaneza hadufite ibindi kwino nkuru.
Mwitangaza ibiro vya ambasade ya Amerika na Nairobi vyasohoye bisigura ko turere dushobora kubangamirwa kurusha utundi n'ibitero vy'abihevye muri ino misi ari Nairobi, ahitwa Naivasha mu ntara ya Nakuru, mu buraruko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Nairobi, umuji wa Nanyuki uri hagati n'hagati mu ntara ya Rift Valley, hamwe rero n'uturere dutandukanye dutumbereye hafi y'imbibe za Kenya n'ibindi bihugu bibanyi. Iyo tangazo ry'ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Kenya rimenyesha kandi kwa makuru y'ukwizerwa rifise yemeza ko abihevye bakora ibitero by'iterabwoba bashobora kugaba ibitero ahantu hari inyungu z'ibihugu bitunze, harimo ibihugu bya Buraya, Israel, Australia, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwayo. Ambasade ya Amerika igira inama abantu bose muri rusangi kwama bagaze cyane rwose muri kino kiringo muri Kenya, na cyane cyane mu gihe bari mu bibanza bihuriramo abantu benshi. Uturorero ni nko mu masoko, ibibanza birimo amaduka menshi yatandukanye mu bari mu Cyongereza, amahoteli hamwe n'ibibanza abantu bahuriramo basenga. Abantu bagendera canke ba muri Kenya banasabwa kandi kwitwarikana ntaryo no kumenya ababanyi babo n'imirimo bakora no kubwira abategetsi ikintu canke igikorwa cyose giteye amakenga babonye. Siheze naye hike kiyayise umuvugizi wa Leta ya Kenya yaya bishimangiye mu biganiro cihariye ya Ijuja Amerika, aho yavuga ku mugambi wa nyumba 10 Leta giye gukomeza kurusha.
Kwa mfano uyu gaidi ambaye aliwawa anaitwa Gichunge alienda pale kijijini
nkakarero umwihezi yishwe yitwa Gichunge yagiye harya muhana wa Ruwaka atangura kubana n'abanyagihugu akaba afite amahera y'umurengera n'ubuzima bw'ikirenga, ariko nta muntu yigeze amenya kaza kora kariko abanyagihugu bategerezwa kuba maso. Hari uburyo abantu baronkamo amafaranga buzwi kandi nta kinyegezwa gitegerezwa kubamwo kuko akazi runaka, kuko niba yamana ubutunzi yamatora amafaranga kuri M-Pesa ni ngombwa nk'abanyagihugu ko tumenye icyakora. Ni inshingano zacu kubimenya, kandi mu gihe ugenzura umubanyi wawe na umenye ko uzoshingwa ijisho.
Na wakati unapomchungulia jirani yako ujue pia wewe utachunguliwa.
Abanyamerika batemberera muri Kenya canke bahaba basabwa kubanza kwiyandikisha muri programme ya Leta ya Amerika ibaha amakuru kubijanye n'umutekano waho bari, hamwe n'umuntu washobora kubafasha mu gihe umutekano wabo ubangamiwe bikanoroha kubasanga aho bari. Inyuma y'igitero cabereye ku nyubako ya Dusite ku murwa mukuru Nairobi ku itariki ya 15 ukwezi kwa mbere guheze, umuhari w'intagondo wa Al-Shabab ufite icicaro muri Somalia wavuze ko imbonyamukuru yawutumye kugira ico gitero ari uko Perezida Trump yimuriye ambasade ya Amerika muri Israel Yerusalemu akayikura Tel Aviv. Ibi ntivyigeze binyura na gato muhinga mu bijanye n'umutekano mwenda mbijiwe.
For me it's laughable because Kenya is not involved.
Kubwanje ni ivyo gutwenga kuko Kenya ivyo bibazo vya Yerusalemu ntibiraba, kandi ambasade yacu ntayo twakuye Tel Aviv. Iruhande y'ivyo mperuka Donald Trump atari perezida wa Kenya ahubwo ari wa Amerika, rero inginga fata zitegerezwa kugira ingaruka ku banyamerika si twebwe. Ivyo bifasha gute gukura ambasade Yerusalemu igasubizwa Tel Aviv?
Tel Aviv
igitero cyo kunyubako ya Dusite cyahitanye abantu 21 harimo umunyamerika umwe. Inyuma y'iminsi ne habaye ico gitero igisirikare ca Amerika cemeje ko ibitero cagavye ku birindiro vya Al-Shabab vyahitanye abagwanyi b'uwo muhari barenga 50. Eloje Wikaneza, Nairobi, Juja Amerika.
Eloje Wikaneza, rakenwe dutandukira igisata k'impunzi kivugamo impunzi z'abanyarwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bemeza ko bagabwe ko igitero mubo izo mpunzi zagiriza harimo abo babakorana n'abasirikare b'u Rwanda. Mugenzi wacejwe ni Mukankusi amaze kuganira n'umwe mu ndongozi izo mpunzi ariwe Musana Narcisse, aratanga amazina ya bamwe akavuga n'impamvu.
Uyu muntu rwose gahizingu uyu Inosa yabaye muze mu Veritrua aba mu ngabo za Congo abo tuzi neza ko akora neza Kigali, ibyo ni ibintu tubizi, bahabwa n'amategeko na Kigali rwavu ngo bakorera Congo ariko ntabwo yo bakora nyirizi. Urebe ukuntu bishize mu z'abanyarwanda nta mu Kongomani wabikora Kongomani tuzi uko bateye, twarabanye abatuganye twarabonye, ariko ubukizi bwa neza akoreye umuntu ntabwo wakongomani nyirizi ni umutima bufite twarakozwe n'abantu baturutse hakurya i Kigali.
Wari ukomoje ku byerekeranye na MONUSCO uvuga ko hari abo yatwaye muri izo mpunzi barimo abasaza cyangwa se abagore n'abana, ubufasha ubu ngubu MONUSCO ibaha n'ubuhe?
MONUSCO nta bufasha na bukeya ifite. Kuri ino tariki ya 20 mu masaha 9 barimo bica aba izi mpunzi aho bita ibuguri, ngiyubwanjye nihamagariye gukorera MONUSCO gufaramisha n'ibyo gucyura impunzi z'abanyarwanda. Iyo shami ikorera igoma muri Noru Kivu nyine muri Kivu y'Amajyaruguru idashinzwe n'umuzungu utabonye mu Gifaransa. Nyamuneka tumuzi zimere nayemo kuzica kandi ko n'abenegihugu no barimo kubigwamo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. We yarambwiye ngo ntabwo bashinzwe kurinda impunzi, uhubwo bashinzwe ngo kuzicyura. Nibwo namubwiraga nisi mu by'ukuri mushinzwe kuzicyura muzacyura imirambo. Icyo gihe telefone yarayifashe arayifunga. Ubwo na nyuma cyakora indege ya MONUSCO yaraje irizenguruka mu kirere aho ngaho irangije irigendera, nta kintu kiri gikorwa cyangwa cy'ubufasha. Kuko ikintu bakoze ubwo bukeye bwabo nyine ni ugutoragura nyine abo ngabo nyine bari banyanyagiye iyo ngiye bashobora gucika ku ifuni.
MONUSCO yababwiye ko bo icyo bashinzwe ari ugucyura impunzi. Kuki mudasubira mu Rwanda kandi hari abandi bantu batahuwe muri iyi minsi mikishize?
Ubwo ndumva ushaka kuvuga bavuye za Kisangani hari na Nyiwarungu na Kanyabayonga hano.
Ye aho babavuye hose ari impunzi nabo kandi baratashye. Namwe murimo kuvuga muti tubayeho nabi twadugabweho ibitero, ubu noneho ni kuki mutasubira mu Rwanda ko hari nyine nabo ngabo namwe muzi ko batahutse?
Kiri cyane igitondo cyo mu Rwanda icyo twahunze cyacyahari kandi no kuba turi mu z'abanyarwanda muri Congo hari hashyizwe igitego cyane umwaka ushize komisiyo ya Congo ishinzwe iby'impunzi ifatanyije na seri baramaze kubarura impunzi z'abanyarwanda y'ubutaka bwa Congo kugira ngo bashakira ibyangombwa by'impunzi. Hari n'ibyangombwa by'agateganyo ubu ngubu bitatu impunzi zifite z'abanyarwanda ziri ku butaka bwa Congo. Kuko ku munsi hano rero Congo ntihavungira twirukanye ngo turagiye ngo dutahe iwacu ku cy'ingufu, ahubwo ngo b'igisangani batashye ni Kanyabayonga ni Barungu. Uburyo bari babaye mu buzima bubi cyane bacishwe inzara, yewe banga no kubavura kuri cyane muzasanga abantu baguye Kisangani, inda zavuyemo abantu bahaguye za Kanyabayonga iki n'icyo hose inzara imaze kubisha barenge, nabwo batashye ari uko babazirike ntabwo batashye ku bushake bwabo.
None muri make ubuzima mubayeho nabwo ni ubuzima butoroshye, mwarahunze none murimo kongera guhunga, icyifuzo cyanyu ni iki muri kino gihe?
Icyifuzo cyacu nuko ikongwa tubaye fatanyije na seri bashaka ukuntu barinda izi mpunzi z'abanyarwanda bemeye ko zibabereye ku butaka bwazo, kandi Kongo mu nshingano zayo n'impunzi ku butaka bwazo igomba kuzirinda, ntabwo zigomba kwicuzwa ku butaka bwayo, ndetse n'abasirikare bayo n'abakabundi na sadahizi kuburyo Kongo igomba kubakurikirana ikareba ibintu barimo gukora izi mpunzi akaba bafatwa ndetse bagacibwa urubanza. None ahashyiraye nayo rero mu nshingano zayo ifite nk'uko ari maze kumenya ko impunzi zihari, ahubwo nihutisha ishyiraho iki ubufasha bw'impunzi impunzi zimenyekane kandi baziteho nk'uko mu nshingano zayo ariko bimeze.
Ndagushimiye cyane rero Bwana Musana Narcisse, umwe mu bayobora impunzi ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, urakoze cyane.
Murakoze.
Tuzaza kugerageza kurondera ubushikiranganji uraba iby'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo twumve icyo bagona kuri kino kibazo. Mu kiyago c'abanyedini uno munsi naho turagaruka ku ruhara rw'amasengero amwe amwe mu gutunganiriza ababanye bashaka kwahukana. Mugenzi wacu Bujumbura Diane Ndosa kiremesheje abanza tubwire abatumire bari kumwe hama baduge ku ijambo.
Patiri mukuru Fupi Felix Murongo ya Katedrali Regina Mundi tulabara mukije.
Amahoro.
Na mwebge chitegete Emmanuel, umwe mwapatori w'umundongozi z'isengero rya Afrikabu, na mwebge tulabahaye mwaramutse.
Amahoro neza.
Turamutse na mwebge ntamvukiye Josephine, Murongo ye ishirahamwe dushirahamwe riharanira agateka k'abakenyezi mu gisagara cha Bujumbura, na mwebge tulabara mukije.
Amahoro cyane.
Na mwebwe abumviriza ijwi rya Amerika turabaramukije tubibutsa ko mubandanya igice kigira kabiri cy'ikiganiro kubijanye n'ukwahukana Patiri Fupi Felix Mbega igihe mudatanga uruhusha rw'uko uwahukanye mu buryo amategeko abirekura ko ashobora kubusubira kubakana n'uwo yifuza ntimubona yuko mwamumuhohoteye ku ruhande rwa mwebwe murongoye amasengero
guhohoterwa kuko erega ibyo byose akora aba yabihisemo kuko hari abahitamo kugumuko Bene murabona n'ubufakaye kandi yarafise uburenganzira bwo gushobora kugira ubundi bugeni kandi bwemewe na Ecclesia Bibiliya ni kurivuga areje kukivuga ati mu gihe ujya wunda kiriho ntashobora kugira ubugeni mugabo ne hagira umwe apfa uyashaka kugira ubugeni ngakirazira kwa mwica kugira agira ubugeni kuko bishitse bikamenyekana ko yamwishe kugira agira ubugeni twebwe muri Ecclesia ubwo bugeni ntabwo twemera kandi naho twobimenya mu nyuma yuko bwa bugeni yagira bwa kabiri yari yamwishe ubwo bugeni yagize dutatu bufuta kandi agacahagarikwa mu bikorwa bimwe bimwe byo muri Ecclesia agacahagarikwa guhabwa amasakramento kuko aba yakodishano mu bintu rero bivuze umuntu kugira ubugeni harimo ico cyo kwita uwo mwubakanye kugira ngo uhavu ugira ubugeni n'uwundi wifuza ako umuntu avuga ati umugore wanje yashaje nabonye ubundi akiri muto reka ndabinyere ndamunyarukiriza niho bazonyemerera urazi ko abantu bakunda ibintu nyene biseruka byiza ico kiremenyekanye muri ico gihe naho cyomenyekana mu nyuma ko yagikoze ubwo bugeni bazoca babugwiza na zero bafute kandi baje mwumvisha yuko uyo muntu atari mu nema y'Imana na gatoya aba bantu tubafata nk'abantu bari mu ngorane kuko bujya nabivuze mu ntango iyo umuntu agize kwahukana iyo divorce hajya nta numwe bihimbarirwa mu mitima hajya barakomereka mu mashingiro atandukanye abo bantu ntimugafate nko kumenya ntibakirwa abantu bibaza kubera batabari kuriye ubu kugira ubundi bugeni umenga bakumiriwe umenga ntibakirwe nagenda babwire ko imisi yose tuguma turi ko twakira abantu ahubwo bari muri izo ngorane tukabarimisha umuntu akabasengera kugira ngo nico gikomere yagize agikire
kandi ntasoye kwifuza ubundi bubaka
ashobore ubwo buzima rimwe ko kubona ubugeni yagize batakiri mu bumwe ari wenyene iki jambo y'Imana rivuga ashobore kukigendera kuko bisaba ubukomezi bwa mutima mweranda bisaba inkomezi z'Imana nyene nico gituma ashigikirwa nico gituma arunko yitura akamwumviriza akamuremesha hanyuma akamusengera akamubwira nico yogira kugira ngo arime n'igihe amategeko yokurikizwa kugira ngo uwo muntu abeho mu by'uburyo busanzwe birabaho no guha nk'akarorero nk'umugabo ataye umugore agacaja kwibanira n'umuhabara kuko birabaho akamupangira inzu akaruhira kujya kuba kumuhabara agata urugo rukuru ugasanga nta nakimwe gikora ngaha mu rugo rukuru turamufasha tukamubwira tuti ahubwo genda witura ubutungane kugira ngo ahuri we usigaranye abana nivuga ifise bato uronke n'ubwo buryo bwo kurera abana kuko uwundi ariko arasanzaza sesagura bizaba indi pastor yavuga ati erega ariwo n'ubusinya kubera atakunda afisagira mera nkuya bihatwe ko kubyineza y'abana arashobora gusinya mugaba arondera ko abana babaho ariko arakeneye inkomezi kugira ngo agende ritiza mu gimana rivuga hanyuma kanyuma nsubira kwibutsa dutegere yuko ibitwita uburenganzira cyangwa guhohoterwa tubivuga dufatiye ku mategeko y'abantu aha naho turi mu byerekeye ubucuti tugira n'Imana turi mu byerekeye isezerano tugiranira n'Imana iryo rero ku rundi rugero kandi tuguma dutegera kuri dusumba Imana siza gukora ibyo twebwe twifuza Imana siza kuvuga ngo we kubera ngo byagenze uko uye ngo ijambo ryawe ricari hinduka ni twebwe tugerageza ahubwo kumenya icyo Imana ishaka ngo tukigendere ni twebwe tugerageza gusoma ijambo ryayo kugira ngo turishyire mu ngiro icyo ntitucibagire
amategeko yarabahukanishije ariko isengero ritemera ko asiba kubana n'undi mugore byo ntimwumva ko bishobora gushika naho mutavyemera umuntu akica uwundi mugenzi we kugira ngo ashobore kubakana n'uwundi
yewe ndabifata kubiri uko kontu barendereza umuntu bakagira ati rero ko ubuzima bwahinze tubaye gutyo reka tugufashe turabe ingene ugumo bibamwo buryo wewe ntusubira kubakana n'uwundi ugume gutyo mugabo turabe tubigufashemo mu bisanzwe Ibyo no kugira ngo bahe umwanya izo ngorane kugira ngo kumbure araho basubira bakigarura nkuko yabivuze bage barabivuga ugasanga inyuma y'iminsi inyuma y'imyaka barigaruye barasubiye barabana gatibo baragiza gatima mpembe kuko hariho numugani mu gifaransa bavuga ngo la nuit porte cosse aho batinda bakiyumvira ugasanga ariko rero hariho nikindi ushaka gusanga umuntu yubatse uwo bubakanye batacyumvikana agati wewe ukiri ngaho hari ibintu zombuza ugacusanga mugiriye nabi bere no kumwica kamwica kugira ngo amuve ko kuko erega akiri ngaho aguma abona yuko afite intambane hari umuntu rera agati rero jewe izo ntambane kugenda zikore mu nzi kuko ni wapfa ndonka uburenganzira bwo kwirongorera ubundi mugurumva yavuze ati tubimenye bega ivyo vyo kumenya batoze yama yabaye amato yumva ko ari kara mugabo twebwe ivyo onye biragoye kumenya kuko ubwikenye buza mu nzira nyinshi niho rero ngira nti ivyo rero birashobora gutuma haba ihohote nuko bishaka gutuma nabantu batinda bagasaba bakumvikana mugabo jewe n'ubu nguma ngira nti igiye n'ukuri babonye ko tate we wabivuze ati hari aho tubona yuko ari umuntu n'ukuri yagoye amerewe nabi mugatukagerageza kumufasha ko nta burenganzira afise bwo gusaba kubakana n'undi muntu yego jene nagambuke rego uwo muntu hari Hari igihe abasa n'uwapfuye muriga ayo makamo murabe kuko ega n'igisabo cy'abantuze
abapfuye mu mutima
aba yarapfuye mu mutima kuko bariko barasezerana baravuga bati tuzofashanya mu marushwa no mu mahigwe ivyo ntibiba bikirimo
ariko bazotandukanywa n'urufu
Nicho bagishira mu
gorufu niruba rurashikurumva nico bituma avuga ati ntibakuri gutandukana
erega amateke kari ngaho kugira ngo abantu bayakurikize ariko hari ikintu kinaniye kuvuga mu kirundi exception nzi ngene no kivuga mu kirundi arashobora kuba dose exception izo rero nizo bakwiye kwiga bakaraba wa muntu ntapfana intuntu apfana umutima yego kandi bavuga yuko umuntu ari umwe cyo gituma abantu bubakana ari umwe ntabakwiye haragi hatabakwiye
patiri yabivuze yuko baca bagerageza kumuba hafi kugira ngo bamufashe iyo ntuntu ireke kumwica kandi ashobore kwihanganira
ivyo umugabo yamukora cyangwa umugore yamukorera ntibabisubiriza
nko kurangura amabanga rero yabubatse
hari n'ivyo mugasi ico cyonyine Hajya se cyonyine. Yego. Hajya babonye ko abantu babana umugabo n'umugore nuko babonye yuko ba gukompletana.
Kuzuzanya.
Kuzuzanya. Nico gituma rero twebwe tuvuga tuti bibaye ngombwa nk'ayo ma exception bakayiga bakaraba yuko bagukunda. Urumva nabo bake babaho bazabonetse yuko hari umuntu yahohotewe gusumba mbere yamerewe nabi cyane.
Yego mu gutera turangiza numvise bagaruka ngira hahandi nyene babuze bati uwo muntu turamuba hafi. Sinzi gusa ko babemeye kwica bagiye kukiramye n'abaciga
ukuri je nagisabye bazovigaho hejuru rega hariho ibintu bishika abantu bari ko bagira amategeko hariho ibintu bataba biyumvira ko bishika mugabo amaze kubona ko bishitse bakagiye ati hinge dusubira inyuma tuvyiga none nk'umuntu yaguciye amaboko ngira mwaramubonye n'amashusho yose barayerekanye akagucumagura hose kugira upfe hanyuma bakagira bati uwo muntu azotinda yiyumvira musuye kubara mbwira usuye no kumubona be umutima nturahuka ugira uti none haramoho ngabazovyiga reka n'igisabo urazi igisabo ko kimara iminsi
sinzi ko igisabo cy'uyu mufasoni gihava coroha kuko sinama ikorana ngo ikitura gihinduye tworohereza abantu oya icyo ntikirimo kandi nk'uko twavuze ijambo ry'Imana rivuga ko abana gushika batandukanijwe n'urupfu byatandukanye rero umuntu ingaruka ni nyinshi abakenyezi nuko bacaboneka bagiye mu rugero rwo kuba abantu basa intege nkeya mugabo ubwiye kuraba muri rusangi bose bagira ingorane ko nk'umugabo yahukanye abashakashatsi bavuga yuko umugabo bimugora kubaho wenyine tumba umugore byumvikana yuko
cyo bigwiza cyacu busambaye no vuga kurenga ibigo ku rugo ntago abagifise
ico ni kimwe mu ngaruka nibishobora gukurikira icyo ariko kandi uretse nivyo kuba umugabo yatandukanye n'ububakana kiramu kugirana bicano mu mutima buryo bwishura no kunyarutsa agapfa n'umugore na wenyene ntibura kumugirira nabi
ndagira ndababwira ikintu kihari muri ekleziya kugira ngo nti kugira mwumve yuko tubyihweza umuntu ava yibaza yuko menga abo bantu turabira hariya kure nta bumviriza n'ivyaho ndagira ndababwira yuko mu byo dusuzuma kugira ngo abantu tubatunganirize muri ekleziya katolika hari ico twiyita tribunal ecclesiastique ijejwe kwigizo manza Kilicho tukuita tribunal ecclesiastique.
Iwachiri zomanza.
Nichi manza ngo nivasambu ure. Iyo tribunal nanarimwe ivuga divorce. Mwure nganzira bugayo nanarimwe pronosa ngo. Abantu turabatandukanije. Mugabo, icyo ushobora kugira. Iyo wabonye ko ari ubwarubugiye n'inyene bw'ibintu bidafashe bw'uru by'ubuhomekerano. Barashobora gusuzuma bakaraba yuko ubwo bugeni. Abo bantu igihe babana by'ukuri bwabaye ubugeni rukristu. Uko bubwirijwe kuba
ntabaciriyemo ibihomekerano mushatse kuvuga ko batabaci imbere y'amategeko cyangwa imbere mu isengero
babahaci mugabo hari ibintu bimwe iyo bimenyekanye ko bahaci barashaka guca mu isengero mugabo atari mukuri ivyo rero n'ivyo nk'iyo tribunal isuzuma hari ibintu bimwe dusuzuma
bagasanga mukubahezagira
harabinyeze bagasanga bahezagiwe mu by'ukuri mugabo harimo agasorobo
hari ibintu batari bakwije
iyo bimeze gucyo rero iyo tribunal nifise uburenganzira bwo kutangaza yuko ubwo bugeni bwabaye impfagusa mugabo nishobora kuvuga gufata ubugeni bw'ukuri ngo ivuge ngo abatura basamburiye ngo kubera base bashwanye umwe yahinyaho ukiri uwundi ivyo nibiza mu nyuma
mukiraho pati iyo tribunal isanze bwarabaye nk'impfagusa bugasanga hari akantu kari gahaza abo oye ni bamwe yavuga ati biraba exception bakabatandukanya cyangwa batandukanye mukase mukabahezagira mu buryo bw'ukuri
n'ubu ndafise uwo mperuka kwandika bizakunzanira makete avuye ku musenyeri kumwe episkopi wa diyoseze aho yagiriye mariage mugabo tribunale yaho iheruka tangaza yuko mu by'ukuri ubwo bugeni taribwo reka ndabaha akarorero nk'uko ugira ubugeni ugasanga bagize mariage na musaza wawe mukaza kubimenya mu nyuma murumva haba hakoze ikidakogwa bisigura yuko naho mwaciye mu isengero nuko bitamenyekanye gusa ntibwari kuba muri ico gihe bene ubwo burasambugwa kuko ntiburi mukuri kuko nta wabira mushikiwe hariho n'ibindi rero bituma byinshi ngo byose abikindi kiganiro
yego muga nkubuye asanze wakanye numwe akaba yihenze mu buryo bw'uko ataravye kamere kuwo muntu agasanga
umutima
cyagica wa mutima agasanga n'umwicanye nivyo yavuze ati navyo mubira niyo tribunal ikabishiramwo
nibaza ko ivyo ngira ngo yabatwaye dufite ikindi kiganiro kugira ngo tuvuge ivyo kogwa ko birahari ivyo kogwa ivyo rero nivyo umuntu afasha bajya abantu ba fiance bajya abantu bashimanye kuko kirangira ku ntuza kwisengero ngo turaje muduhezagire patiri cyangwa umupastori abanza kubumviriza akabafasha bakabaha n'inyigisho twebwe bitegura amezi atatu muri ico gihe barababwira ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ubugeni ubu bugeni rukristo hanyuma bamaze kumva ivyo vyose bakaza bati twebwe twabizirikanye dusanze twobana iyo ngingo ayifata yasuzumye turazi yuko ari abantu naho babwira batumva turazi ko ari abantu iyo amaze kubona kumenga ujya muhunga aratunze ucumenga arahumirije ntarabe izindi ngeso ivyo vyose turazi ko bibaho mugabo igituma dusaba abantu kuza kwiyandikisha hagisigaye amezi ku iparuwasi ni ukugira ngo tubafashe gushishoza ivyo rero ibintu vy'ingeso biragoye hari ubu barasanzwe ayisanganwe ukavuga ngo ngira ngo azohinduka ngo canke twavyumvikanye hari ubundi ayadukana mu nyuma mumaze kubana arashaka kuyadukana ashaje navyo nyine biriho mumaze kubana imyaka 30 akadukana ingeso kandi atayo yahorana ivyo mu bisanzwe ntibituma ubugeni buhinduka ivyo mu mategeko ya kiliziya birahari ivyo dusuzuma vyo tumwe tuvuga tuti ubu bugeni n'ukuri ntitwobandanya tububakira kuko bwapfuye kuva mu ntango bwapfuye mbere butaraba ivyo ingeso si cyane mugabo hariho ibindi turaba kugira ngo twoca tuvuga byinshi
yego reka tubashimire patiri mukuru wa paroisse cathedrale regina mundi fupi felix turabakengurukiye ko mwitavye ikiganiro
ndabashimiye namwe ko mwadutumiye
pasteur citegetse emmanuel umwe mu ndongozi rya fekabu mu gisagara cha bujumbura namwe bwe turabakengurukiye
murakoze cyane kandi murakoze kudutumira
yego ntawumvukiye josephine murongoye ishirahamwe ry'abakenyezi dushira hamwe riharanira agateka k'abakenyezi hano mu gisagara cha Bujumbura namwe mbwe turabakengurukiye
ego naje ndabakengurukiye eka mbere ni mwagera gutegura n'icokorwa n'umengo notere
ego murakoze twibutse abatwumviriza aho mariko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga ku bijanye no kwahukana yane ndose narindemesheje kino kiganiro ndabakengurukiye
Eka nawe Diane Ndose, urakoze cyane, dushimiye n'abatumire bawe mwari kumwe mu kiganiro cyacu abanyedini bagona ku bibazo bitandukanye usanga mu kibano. Makoze nshuti bakunze gukurikirana iwanyu mu ntara y'ino munsi mwateguriwe, mwongera mushikirizwa na Jewe Diane Nahazi, yakoze Facile Gebehu, yegeranije amajwi hamwe na Engineer Audrius yamfashije muhinga bw'ivyuma. Twemi uko turi batatu twifurize kubandanya muranirwa n'intonde z'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye, aho muriko mutwumva muherereye, haba ku mirongo migufi ya shotweze kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM ko batwumva muri mu gihugu cy'u Rwanda.